kumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika kandi mukunda ikiganiro muri isanga ni wa mwanya w'ico kiganiro. Ku munsi wa kabiri tuganira cyane cyane ku bibazo, amagara, ibikogwa, iterambere by'umukenyezi n'umwigeme. Muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro cy'uyu munsi. Mbega wo bufise umwana canke uzi umunyeshure agendana ubumuga bwo kutabona akeneye kubana n'abandi bana bagendana n'ubwo bumuga kugira yitabweho neza. Ikigo Uwiragiye Foundation cyatangujwe n'umukenyezi Sylvie Uwiragiye kikaba gikorera mu Burundi kireze abana bagendana ubwo bumuga barenga 18. Ni kigo cy'akarorero mu gihugu cy'u Burundi mu bikorwa byacu byo kwigisha abana byinshi harimo gusoma, kwandika, kwikorera isuku, imyuga n'ibindi byinshi. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi cerekeye ibikorwa by'abakenyezi turaganira na Madame Sylvie Uwiragiye n'abayobozi b'icyo kigo. Twongereye twumve n'ubuhamya bwa bamwe mu bana bariko barererwa muri icyo kigo. Ikaze neza rero mwese nkuko bisanzwe muterere ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi nkuko bisanzwe mukashira ama numero yanyu kuri Facebook yacu ni VOA Radio yacu. Turaza gushobora kubahamagara muterere mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikaze neza mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika. Wobu fise umwana canke uzi umunyeshure agendana ubumuga bwo kutabona hakeneye kubana n'abana bagendana ubwo bumuga kugira yitabweho neza. Ikigo Uwiragiye Foundation cyatangujwe n'umukenyezi Sylvie Uwiragiye kikaba gikorera mu gihugu cy'u Burundi kirareza abana barenga 18. Ni ikigo cy'akarorero mu gihugu cy'u Burundi mu bikorwa byacu byo kwigisha abana harimo gusoma, kwandika, kwikorera isuku, imyuga n'ibindi byinshi. Mu kiganiro cy'uyu munsi nico tugiye kuganira ko ibibazo byabo bana, iterambere ryabo, uko babayeho na byinshi byerekeye iki kigo Foundation Uwiragiye. Turi kumwe ku murongo wa telefone na Madame Sylvie Uwiragiye ayoboye ico kigo. Turaza kuganira kandi na Alexis Gordien nimubona akaba ajejwe kumenyekanisha ibikorwa by'iki kigo. Muri iki kiganiro nyene turizera kandi turafise babiri b'abanyeshuri bakino kigo baheruka kurangiza kaminuza mu Burundi babifashijwe n'iki kigo Uwiragiye Foundation. Uwezo bari Space nini nahazwe aheruka kurangiza amashuri ya kaminuza hamwe na Daniel nawe nyene n'umunyeshuri aheruka kurangiza kaminuza. Bose rero turizera kuganira nabo kugira ngo batugire byinshi by'ubuzima bw'abantu bagendana n'ubumuga bwo kutabona. Reka mere kumutumire wacu Madame Sylvie Uwiragiye tanguje kino kigo. Madame, ndabahaye ikaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane.
Muratwumva Madame Sylvie?
Ego twabumvise. Murakoze kuduha ikaze kuri radio.
Ego murakoze cyane namwe gufata kano kanya kugira mutubwire byinshi by'ifondasiyo yanyu ingene mureze abana batari bake na gato kandi duhora tubibona ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane kuri Facebook uko mubitayeho. Madame, none iki kigo waciyumviriye gute, wagitanguye gute?
Murakoze cyane ku mujambo. iki kigo mu byukuri nacyumviriye kuva muri 2016 kubera nahora mbona abo bana batabona twahura kenshi mugabo sinari bwaje mu bigo bitandukanye ariko gusa narakunda kubabona nje rero nkumva ndabafitiye impuhwe mu z'ikigongwe nkanyumvira ati mbega nzobikora gute narijya ntari bwabone aho babikora ama nguma ndabyumvira ingene nzobirangura muri 2018 ca ndabishyira mu ngiro rero yego nuko nabitanguje mugabo nabitanguje ku bw'umutima w'ikigongwe nabonera abo bantu bagendana n'ubumuga bwo kutabona
henshi wababona baba bari mu mayira baba bari mu miryango ahanini wabasanga bari hehe
henshi nasanga bari mu mayira abandi narabona mu miryango itandukanye nkabaza nk'umubyeyi ati mbega uwo mwana atabona biroroha kugira umutunge ama benshi ababyeyi bakambwira ati tugira ingorane uko umwana iyo tumurose bivamwo kwawukana mu rugo bikadutera intambami iyo tubashyize muhira ari nk'umukobwa ari igihe kuza dusanga baramufashe ku nguvu ugasanga uwo mwana nawe ati yarikumiriye nanjye nkikumira bigaca bivamwo aho batandukana ugasanga umugabo n'umugore batana kwimwikomo umwe ngo ni wewe ubyara utabona wundi ati ni wewe usanga ni ikibazo turi mu miryango myinshi mu by'ukuri numva birankoze ku mutima nk'umubyeyi nanjye numva birankoze ko niga rero ntaniyumvira ingene nanjye nashobora kubitanguza mu gihugu cyacu cy'u Burundi nkagira icyo nkoze mu gufasha aba bana bagendana ubumuga bwo kutabona
none byoba byarakoroheye nk'umukenyezi nk'uko wabivuze usanzwe uri umubyeyi usanzwe ufise urugo abana ngo utanguze iki gikorwa byari byoroshe muri icyo gihe kugira ngo ugitangure uvuge uti iki gikorwa ndacihaye ndagitanguye kandi ngira ndagishemo ingufu nyinshi
ni kuri ntibyari byoroshe na gato haba no mu muryango ntibyanyoroheye ariko uko nagenda ndagisobanura nkasobanurira umutware uko naziyumviriye nk'umuntu w'umukristo namubwiye ati ndakora ibikorwa byinshi ariko ndetse nkakora iki gikorwa cyo gufasha abana bagendana ubumuga bwo kutabona ngenda gushimira kandi nzabikora neza mu by'ukuri rero iyo utanguje ikintu nk'iki mu muryango urumva n'izindi depanse ziba ziyongereye ku muryango ntibyanyoroheye rero nabakwisobanura kenshi nkarinda kuvuga ingene nzobikora kenshi cyane nanabishinga nibikwiye nkabikuraho mugabo uko yagenda abona ndabikunda nuko ngena yabona ndabishyize ko umwete mwinshi n'urukundo abate baranyemerera rero amaze kubibona ahantu nari nashyize abo bana yarampaye uruhusha aje akabareba nabo bamutera ikigongwe bavuga ati madamu wakoze ikintu gikomeye baba bana nuko bameze abana benshi nazanye bajya abana batifise wasanga baragwavunja wasanga bafise impuzu zicapfuye cyane ugasanga turiko turaboza turiko turabakura imvunja kandi akabona ko tubikora n'umutima mwiza acaranshigikira pe aravuga ati jyewe nkikugushigikira kuko zanze ufise umutima w'ikigongwe ati burya rero narakurenganya ati reka rero ndagushigikire acarampa amahera aho nari mpanze araturihira ibyo kuryumva nadagenda nkasaba hirya no hino nko muri za solidarite hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi barashobora kumpa ibyo kurya mugati navuga ati bireke byose nzagufasha n'imyaka itanu
biteye igomwe kumva waciye ufashwa ikiringo kingana gutyo wari wumva umengo uri mu nzira ya wenyine ariko byafashe nk'uko bivuze gusigura burya mu rugo kumvikana havamo byinshi byiza abandi bakenyezi kumvure bakumva bariko baragerageza gutangura igikorwa nk'iki nabo nyine wobahanura iki inzira zo kugira ngo batangure neza nk'uko babyifuza impanuro baha neza na neza bagitangura n'izi
mu by'ukuri jyeno baha impanuro nka ntoya cyanke nini ndaza aho navuye naho ngeze nasanze kugira ubwitonzi ikintu cyose ukagikora witonze biba byiza ariko iyo uhubutse cyane ntibiba byiza rero ubu nagenda kugisobanura kuko umugabo wawe niwe mukuru niwe abahambaye niwe rero ugenduka ukitwara neza kuri we ukamusobanurira icyo kintu ugiye gukora tutarebye n'inyungu hari igihe bavuga ati mbega bizozanira inyungu nk'umuryango nabyo ukabisobanura ata nyungu zirimo z'umuryango ukabisobanura ariko sinari mfise ibisobanuro nashobora kubaha nk'umuntu w'umukristo bavuga ati rero nubwo dukora ibi byo mu isi turafise ikindi kintu kiturengeye hejuru gishobora kuzoduha inyungu bakabitahura kuko umugabo wanjye arubaha imana n'abana banjye barubaha imana baca rero baranshigikira baramfata mu mugongo mugabo kubera iki nabisiguye neza kandi mu bugwaneza no mu bwitonzi icyo gituma bavuga ngo mu rugo ni ukubahana iyo tuba rero tutafise bimwe byo kubahana umugabo ngo yubahe umugore yubahe umugabo nk'uko bikwiriye ntibyari gukunda
ego urakoze cyane gose madame Sylvie Uwiragiye uyoboye kino kigo kidasanzwe kandi gihambaye ngaho mu gihugu cy'u Burundi giriko girafasha abana benshi cyane bagendana ubumuga bwo kutabona reka rero mpindukire mvugane n'uwo muri kumwe Alexis Gordien nimubona ariko arabafasha muri iki gikorwa cyanyu Alexis akaba ajejwe igisata cyo guhanahana amakuru no kumenyekanisha ibikorwa bya fondation yanyu fondation Uwiragiye mshinga ntaye Alexis kaze neza mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane orienta nshaka kumikade mu kiganiro
ego mushinga nahe none wobanza ukatubwira ikino kigo kigizwe n'ibihe bikogwa turumva yuko ari mu bikogwa bitandukanye bifasha abana bagendana ubumuga kigizwe n'ibikogwa bimeze gute
iki kigo Uwiragiye Foundation kigizwe n'ibikogwa ahanini kuno mwanya nka bibiri na mukuru igikogwa cya mbere nk'uko umukenyezi Sylvie Uwiragiye agiye kubivuga yatangije kino kigo kwabaye kwegeranya abana bava mu ntara nka zose zigize kino gihugu cy'u Burundi hasigaye nk'uko kugira ngo zibe zose ndagifise hano imbere yanjye ngira ni mwama kanya ndaza kubibabwira yarabazanye bagendana umubwa bwo kutabona abashyira hamwe ariko umuntu amaze kubazana akirabona ko batoguma mu kigo bicaye amaze kuganira n'umushinga nayo nk'uko yabivuze ararabuka uburyo bwova baremera umukate bahora bafungura barawugabanya kugira ngo abana bagendane umubwa bwo kutabona bashikigwe niko gucarira akora undi mugambi wa kabiri wo gutanguza ishure kuko ikigo cyatangiye umwaka w'2018 tariki 4 hari mu kwezi kwa kane agashyira mu ngiro ishure ryitwa Ecopopen Brand School ko guca abanza kwiruka kurondera abigisha babizi bazi kwigisha musanzwe muzika w'abana biga bakoresheje inyandiko bita braille kubera batabona nibafasha kwiga kuri uyu mwanya rero kubabwira igishyashya mu iyo migambi ibiri nyamukuru amaze gushika ko ishure rirahari riva mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'icyenda ecofo hari n'igishasha ko ku mwaka uheze hari n'umunyeshuri yamenyesheje yamenye ko iryo shure kuno mwanya yaciye aza kwiga ku ishuri senede biri igitega isanzwe rihurikiyemo indero idakumira mbere n'imishure leta yatoye ko ari nka piloti kugira ngo abana bose bagendane ubumuga bahahurire bavanze n'abandi batabugendana biyumve ko ari abandi ubu tuvugana rero hari umunyeshuri yitwa Jerome ari ku iryo shure lise senede yaba yitwa lise Notre Dame de la Sagesse kera ugitwa senede ubu niho yiga niyo hageze ikiruhuko araza agaheza akaruhukira muri iki kigo fondasiyo Uwiragiye kandi ibyo bikorwa byose nk'uko mwavuze igitangaza ko hari umukenyezi yabitanguye turabona ko ntibyoroshe nka twege tubikurikirana hagufi turazi nk'uburyo bugenda kuri uyu mwanya imyaka 4 yararangiye abikora duhari nko ku kwezi kwezi ukuntu abana bafungura ku mashure abikora abafungurira kwa gusa nta mahera abafashe abasaba uko bose ni nka bantu nikora urazi nk'intara bavamo usanga ari kure niyo hageze mu kiruhuko niwe aronka uburyo bwo kubadugana gahibi gitoro amamodoka arabashika no miryango yabo abashikanira ababyeyi hanyuma mu kwicenda bagereza akajya kubatora kugira ngo bagaruke ku ishuri ibindi bikorwa fondasiyo iragiye ifise migamba ha ni nko kurondera imigambi imwe iramba izotuma abana baguma baba mwaya mateka barimo umukenyezi yagombye kubashikana ko kubaronderera ibyo baguma bafungura igikorwa cya mbere cyo kuryamo mwakacishije nko muvuga ko ari kigo cyiza ni cyiza nk'uko mubibona ku mafoto icyo nicyo cya mbere cyo gushima n'iryo shure rihari ubundi migambi iracyari myinshi yorangura kugira ngo abo bana bagenda n'umbwa kutabona kumwe n'abandi babugendana batarashikirwa n'uwo mugambi wiwe bazoshobore kuza bisanga bashikira mu bintu bimeze neza.
Ego murakoze cyane mushingana ni mubona none turumvise yuko harimo uburaro hakaba harimo n'ishure ego n'imigambi muri kazoza mwifuza kuzorangura tugarutse gato kuri iryo shure kandi turazi ko benshi barazi ko rikoreshwa icyo bita braille kugira ngo bashobore kwiga gusoma no kwandika iyo system ya braille none abigisha kugira ngo bigishe abo bana byari byoroshe kubaronka ngaho mu Burundi basanzwe bari bafise ubwo buhinga bwo kwigisha iyo braille byari byoroshe kubaronka
byagoye cyane kuko umukenyezi aciyumvira ibikorwa yari yamaze kuraba abo bimufashamo na cyane cyane babizobereyemo aha ndavuga nk'umuntu yifashije yitwa Daniel Nyiranye bagira mbere yaciye ahindukirana musomesha kaminuza akaba ari muri bamwe batatu baheza kaminuza ubu rero ni nkawe nzira muri fondasiyo ihari umwigisha wese acako kugira ngo amuhe inyigisho z'akanovera ku Daniel wewe yabumye agishyize imyaka itanu aca ariga amashuri ari mu bwo buryo bwa braille gushika n'isaha rero abigisha benshi bigisha muri fondasiyo iragiye bari basanzwe bigisha inyigisho nk'izo ku ishuri ryari ruguru ryari ryatanguzwe n'u Daniel mugabo kubera yavuye aca ataronka amafinansema atuma abandanya uwo mugambi yari yatanguje abo bigisha bose rero baca babanza guca mu byigwa by'uko bashobora kumenya kwigisha inyandiko ya braille.
Ni byiza cyane urakoze cyane reka kumvure tuhindukire gato twumve bumwe mu buhamya bwa bamwe mu bana biga ku ishuri ryanyu twarashe kubona byinshi kuri Facebook yanyu muratanga amakuru menshi yerekeye uko babayeho ibyo bakora ibyigwa mubaha n'ibindi byinshi reka twumve ubuhamya bwa bana babiri bigiraho kandi bariko bararerwa kuri ico kigo hanyuma turagaruka tuganire nabo turi kumwe ku murongo wa telefone nawo muri kumwe ngaho onye Bujumbura nyene space nini nahazwe hamwe na Daniel ariko tubanze twumve amajwi y'abandi murira muri ico kigo.
Ese serenze ute ndashaka gucya inkoro pa mashambre ese ku pa mashambre nka cinja mu idushe nkoga aheza byose rero abageze ko se cyaka nk'ubuye hejeje cyaka nk'ubuye hati hacyate cyaka kwitera ko haja mu ishuri kuri byo byabyoroshye kubera kintu cyose kipana no mu mutwe w'umuntu kuko n'umuntu niyo yogabona hari ibintu adashobora gukora kubera bibaye n'umutwe wiwe mu gihe rero biba bikurimwo urabikora jewe kubwanje nta kibazo ndiko ndabikora je ndi muhira n'ubu nka mama arashaka kumpaga impuzu nka mesa akanyereka aho bashobora kunyukura ko bashaka kunyukura nko ku izosi no ku maboko mu kwaha hose mukoropa nabo bakanyereka ati ibikoropesho bagifata uku nkagenda ndabimenya bukebuke ndanduka ndabimenya neza
undi muyanga ashobora kumesha ndashobora kumesha nabo kora utuntu tumwe tw'isuku nyine aho mbambaye arabyishye cyakora kumesha ndashaka kuzama iziya hari hafi kumunagenda rahabani kagenda rahamenyera haragirige nyine hakuze mu nyine ubiye nyine cyamenya haroroshyo amazi kwamenyera uramenye uyiga uramenye ujyama uramenye ufungurira buri kimwe cyose ubuzi ukibera abana tubanye neza nta kibazo turafashanya nyine turafitanye ubugenzi bwinshi
abo rero mwumvise ni abana bagendana ubumuga bwo kutabona ngaho muri icyo kigo turiko turaganira naco ni Fondation Uwiragiye Fondation Uwiragiye ireze abana bagendana ubumuga bwo kutabona turi kumwe na Madame Sylvie Uwiragiye yatanguje iki kigo turi kumwe kandi na Alexis Gordien nimubona ajeje kumenyekanisha byinshi byerekeye kino kigo Reka rero mpakanya ku murongo wa telefone abo turi kumwe bari bakuze bo muri ico kigo nabo nyene twaronse amahigwe yo kuganira nabo kuko baheruka kurangura igikorwa gikomeye cyane cyo kurangiza kaminuza bagendana n'ubumuga bwo kutabona turafise amahigwe yo kuba turi kumwe n'umwe muri bo umwigeme yitwa Space nini nahazwe Space ku murongo wa telefone muratwumva neza
Ntabumva
amahoro neza Space
Mahoro neza.
Uri umwe mu banyeshuri bareka kurangiza amashuri yisumbuye, amashuri kaminuza kandi ugendana n'ubumuga bwo kutabona.
Yego.
None wakiriye gutega space urupapuro rw'umutsindo wa ronse.
Ya.
Allo space uratwumva?
Allo.
Wakiriye gute?
Ego.
Wakiriye gute urupapuro uheruka kwakira uheruka kuronka rw'umutsindo rwa kaminuza?
Urupapuro rwa kaminuza nakwakiriye neza cyane kandi ndyohewe. Ubwo nahuye n'ibibazo muri kaminuza nyene. Ariko uwo mubyeyi nyene nyene kunyigisha yaranyigishije biragenda neza ingorane zose zagiye zirabaho aramfasha kudutorera inyishu afatikanije n'abarezi bamfasha
birumvikana ko bitari byoroshye kuba wari umwe mu bantu bake cyane rwose bari kuri iyo kaminuza bagendana ubwo bumuga ariko ugashobora ukarangiza ibikorwa byawe ukaronka n'ubwo rupapuro kuko hariyo n'ababona bibananira ugasanga barahuye n'ibibazo ugasanga birabananiye kurangiza ariko none tubyire wiziki kuri iyo kaminuza amashuri washoboye kurangura yari ajanye n'iki
Hello
wiziki kuri iyo kaminuza ga space
Hello
wize ibyigwa bijanye n'iki kuri iyo kaminuza
Sa
Uri kuranyumva ga space? Space niweza ko murongo wa telefone ushobora kuri kura mugora gato ariko reka tubandanye tukumbure tuhindukire kuri Daniel nawe nyene yarangije kaminuza Daniel turi kumwe ku murongo
Egome
amahoro neza
amahoro neza
Daniel wakuriye muri kino kigo Uwiragiye ukaba heruka guheza kaminuza kuri Hope kaminuza ngahe Bujumbura mu Burundi nawe wakiriye umutsindo ugo rupapuro rw'umutsindo gute hamwe tubwire wiziki kuri iyo kaminuza
murakoze gose rupapuro rw'umutsindo narurose ndyohewe gose uwo munsi kuri jewe babaye imboneka rimwe ubuzima bwanjye umunsi ntibagiranwa kuko naranezerewe bitagira uko bingana yego kubera nari nshigikiwe rwose yego hanyuma mu byo nize mu gisata cy'indimi n'ubushakashatsi ndavuga ni mu gisata cy'imibano n'iterambere mu gifaransa ni Faculté de lettres et de sciences, département des services sociaux et développement communautaire.
ni byiza cyane, ni byiza cyane Daniel. None wipfuza kuzokora iki ni nuru rupapuro rw'umutsindo, ni kihe gisata cyangwa ni bihe bikorwa wipfuza kuzobandanyiriza ko?
Oh, oya cyose nshomereye. Yewe sinshomereye. Mu bisanzwe umubyeyi ubiragiye Sylvia yo yampaye akazi hakiri kare agitangura ibi bikogwa. Jewe agitangura ibi bikogwa nari mpejeje kwiga mfite diplome yo muri secondaire mu gisata cy'ubutungane no kuvugani sekisiyo juridike. Acarampa akazi mbere mpaye n'akazi gahambaye kuko nije n'abari mu buyobozi w'iryo shure yataranguje ubwa mbere. Hanyuma acarandungika ku ishuri kuko nari natoye ikibazo cya leta, naronse amanota meza kujya muri kaminuza. Acarandungika rero muri kaminuza ndagenda ndanosora rero. N'ubundi yagumye ashishikara mfasha aho mpereje rero naciye ngaruka muri bya bikorwa. Kandi n'ubu sindi umukozi muto kuko ndi mubarongoye ishure. Ni ukuvuga ndi umuyobozi ajejwe ubuhinga muri icyo kigo. Ego, urumva yuko icyo giti gihambaye ari kinini
cyane rwose. Kandi
bigenda neza rwose.
Ni byiza cyane Daniel, kuko urumva uhaye uteye intege abasanzwe bakuze kandi bashobora kuba biyumvira bati igihe ubumuga bwanjye ndabugendanye imyaka myinshi ntacyo nshobora kwimarira, byaraheze byararangiye. Ariko utweretse utwumvishije yuko umwanya bamaranye ubumuga bidasigura ko atacu bashobora kwimarira. Ni byiza cyane kandi twizere ko icyo gikorwa ngahonye kuri iyo fondation n'ahandi uzobandanya ugikora mu gufasha abo bana, iyo community igendana ubwo bumuga. Urakoze cyane. None banze utubwire gato cyane zimwe mu ntambanyo baba baraciyemo uri kurarondera ubwo rupapuro rw'umutsindo muri sisiteme y'abantu basanzwe babona mu majambo make cyane, hama mpindukire ngaruke kuri space.
Intambamyo nagize cyane cyane uvuga yuko intambamyo nagize nazigize ubwa mbere nkinjiga mu mashuri y'intango no muri secondaire, kuko icyo gihe sinari bwaronke abanyitwarira abamfasha. Mugabo muri kaminuza novuga yuko atangorane nini nigeze noba nararonse, kuko ubwa mbere mu mashure ya secondaire vyari bigoye. Kuko icya mbere coco batangura kubunyima ishuri sinaronkaho nigiyo n'intambamyo ya mbere, kuko ho natangwe gukumirwa nkaburaho niga. Hanyuma yindi ntambamyi yari iyo kuronka ibikoresho kuko niganye guhera mu mashure ya secondaire niganye n'abana babona ari jewe ntabona jenyene, urumva nategereza kugira ibikoresho by'umwihariko. Hanyuma rero muri kaminuza naho nyene urumva niganye n'abana babona ari jewe mu ishuri ntabona jenyene. Mugahoho nta ntambamyi nagize kuko umubyeyi yaranshigikiye rwose biboneka. Sinigeze ngira ikibazo cya Minervari, sinigeze ngira ikibazo cyo kwiyunguruza, sinigeze nsonza ariko umunyeshuri inzara harayimukubita. Yewe sinigeze nsonza rero ahubwo nabo twigana bari amahirwe kuri jewe kuko umubyeyi yarakunda kutwakunda ingene meze ku ishuri agaca agenda tugiye yarambwiye ati genda ajya muri kantine kumva n'abandi bana ndakengera n'amahirwe urumva bagaca banyegera rwose tukajya muri kantine tunezeyegoryoshe.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Uyu ni Daniel Ntiranyibagira, umwe mu bayobozi b'ikigo Uwiragiye Foundation, akaba ari n'umwe mu banyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona ariko yaheje kurangiza kaminuza muri uno mwaka mu kwezi kwa kabiri. Reka mpindukire nk'umwanya abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika, nabo nyene ni benshi bafise ibibazo ibyiyumviro. Nakire Desire wakoze kwihangana ku murongo ikibazo cyangwa icyiyumviro cyawe.
Mbanje kubaramutsa, sinzi ko mukomeye ngaho ku iradiyo.
Ego, turaho turashima.
Ngende Bujumbura. nje gushimira umuntu yagize iyo foundation cyane biragiye sirize hama ikibazo ndamubaza cyewe ndacyumva kuvuye mu misozi niko ndavuga hama twari biganye n'abanyeshuri batari bake bamwe baraheba kubera nyene ko amazi abafata bikabura bikaba ngombwa bagaca baheba ishuri mugabo nabyo foundation bayimenyeye nga nyene ku kigo cya Amerika sinzi ko yoba ifasha ababegere nga mu gisagara cyangwa ko iyo bifasha ni import care umurundi wari wese ndetse n'umunyamahanga igihe aje mu Burundi ikindi kibazo mfita kuki atayigirira publicite kugira buri umwe ko nawe ni hose ntiyo hakwira mba ndabizi kugira buri umwe ahari hose ibyo bintu ategeze kubimenya bimuraba amenye ese bigenda gute kugira nshikire icyo kigo
yego urakoze cyane
ikindi kibazo ndabizika kandi kamwe ikindi kibazo nkamfita uko numvise n'umudamu sponsor atironka gutoka ari umuntu atanguza umugambi hama sponsor ya ihagarara gato byose bigaca bipfa nawe ubuje bitife yababana yagira apa byose bigaca bipfa hama nkamusaba nyamba bitoba byo bari ngomba yuko iyo ndashaka kuba atanaza kabinyero atomurombe
ego turaza kugerageza kuzibashikiriza mu mpera z'iki kiganiro gume hafi ariko urakoze cyane Desire reka mpaka cyo madame Sylvie yishuri kibazo ca mbere cerekeye mwakira abana bo mu gihugu hagati hose hose nyene mu Burundi cyangwa no hanze y'igihugu hama nje mbaza ikindi kibazo umushinga ntaye Alexi madame Sylvie
murakoze cyane umushinga naye se kurumutse cyangwa umushinga naye nakoze kumbaka icyo kibazo ni kuri ubu ikigo kiri cyari gito uretse gito cyane ariko twakira abana bose bo mu ntara z'igihugu cyacu cy'u Burundi twayakiriye mugabo abavuyeyo mu gihugu cyacu cy'u Burundi bize nko mu Rwanda nuko bamwikoko twamwakirira mugabo bijyana nyakira mbega ujya mu gisata ikihe twebwe tubicatsize ekofo kofurumba n'ishuri bo igera mu wikenda gusa hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko ibyo bundi bushyiraho no kugeza mu 13 aho nshobora kuba impamyabushobozi rego ndetse n'umwana w'ishuri
urakoze cyane hama mpindukire kuri umushinga nta Alexi yavuze ati Desire yavuze ati iki kigo ntacho yarazi ibikorwa bimwe bimwe muri ko muragerageza gukora kugira ngo mukimenyekanishe byo bari ibihe turumva ko mwaje kwijwi rya Amerika kandi turabashimiye benshi baraza kukimenya ariko ibindi bikorwa muri ko muragerageza gukora benshi mu gihugu hagati babamenye babiture n'ibi
urakoze cyane nshimiro yatubagije ikibazo yabagije ibibazo cyiza bikorwa dukora n'ibyinshi kugira ngo benshi bakumenye murabona ko mu gihugu cya Amerika mwatumenye tutari tubyiteze mukadutumira muri iki kiganiro aha rero uciye kuri page yacu ya Facebook yitwa Wiradye Foundation aho nshi naho bakunda gukurikiranira amakuru atandukanye ndizera namwe yuko ariho mwabibonye hano ibindi dukora tunakunda no gutanga ibiganiro ku maradiyo atandukanye tugatumira abo bana batabona hari n'abana babanye bavuye mu gice dufite asanzwe ari umubyeyi kuda kujana muri radio nkuru y'igihugu maradiyo atandukanye n'ibindi twifuza gukora kugira ngo abantu bamenye ibikorwa dukora n'icyo dushaka gushyira ko hariho nko kugira urubuga rwa site web rumwe rugezweho abantu bari kwiyongera bakurikiranira ko amakuru ya fondasiyo wiragiye ni byinshi dufise ngo iyo fondasiyo igenewe kwitaba intego y'abana bagendana ubumuga bwo kutabona ibanda isasagara no gihugu cyacu mu ntara zose kandi kanatsinda baranabimenye kuko twababwiye ko mu ntara zigize kino gihugu cyacu cy'u Burundi hasigaye intara nka zitatu gusa kuko intara 11 zose zirimo umwana agendana ubumuga bwo kutabona akivukamo ibitigiri ndabishyize hano imbere yanjye ego
mutugira kumudukira kumayange
leka tubakire kumayange n'ubu duhereye n'ubuntara ya Kayanza bafise abana 12 abahungu 6 n'abakobwa 6 intara ya Ruyigi turafise abakobwa 2 hanyuma intara ya Ngozi turafise abahungu 6 n'abakobwa 6 n'ubwo ari 12 Kirundo dufise abahungu 8 n'abakobwa 3 11 Muhinga dufise abahungu 8 n'abakobwa 3 Bururi dufise abahungu 2 n'umukobwa 1 Gitega dufise abahungu 2 Karuzi dufise abahungu 5 Bujumbura iyo benshi bita Hilal dufise abahungu 6 n'abakobwa 3 Bujumbura Meri hano mu gisagara cha Bujumbura dufise 2 abahungu 6 n'umukobwa 1 Mwaro dufise 3 abahungu 2 n'umukobwa 1 Bubanza dufise 2 umuhungu 1 n'umukobwa 1 Rumonge dufise umuhungu 1 n'umukobwa 1 hamwe n'itoki dufise umuhungu 1 n'ibyo bitekere ko umwanya tugeze ko numva ko dusigaje nk'intara 3 gusa hanyuma fondasiyo ikaba irimo abana bagenda n'ubwo kutabona bakomoka mu ntara dufite zigize kimwe gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi.
Urakoze cyane mushinga nahe nimubona reka mpindukire kandi nakira umunywanyi w'ijwi rya Amerika nawe nyine kumbure yafise ikibazo n'icyumviro hama space ugume hafi nawe ndakugaruka ko ga telefone kare kagoranya ariko ndakugaruka ko masegonda make Israel ku murongo wa telefone uraho neza kaze mu kiganiro
yego muraho neza byane
ni Oriane
eh Oriane
makuru
Oriane itangisha
yego urabitoye
yego ni koko Israel ndi muri mu Rwanda mu kigo cya ICRC kitabi ni mu majyepfo y'u Rwanda rwose na kuri icyo kiganiro nashimye cyane uwo mubyeyi wiragiye yagiye akusanya abo bana mu gihugu cy'u Burundi babana n'ubumuga bwo kutabona na cyaka no gutanga n'urugero nka mu Rwanda hari ibigo y'ibyo mu by'ukuri bigenda bifasha abo bana urabona hari nko mu gihe cyashize ababyeyi bari bafite imyumvire yuko niba abyaye umwana akaza afite ubumuga akumva yuko umwana atagomba kumushyira ahagaragara akamuheza mu nzu ugasanga abana bamaze imyaka 10-15 baba mu nzu ababyeyi babo batabyeza bakira hanze nyine bumva ko ari ikintu giteye ipfunwe bumva ko ari ikintu giteye isoni none kubera ko harimo nk'abo bantu b'abagira neza bagiye bakusanya ubushobozi kugira ngo bafashe abo bana none bakagenda batinyura abo babyeyi none umubyeyi akumva yuko umwana ufite ubumuga nawe ashobora kugira akamaro akagira akamaro igihugu akagira akamaro umuryango akagira akamaro muri sosiyete noneho abo bagira neza bagakinyura abo babyeyi ku buryo noneho byamaze kuba ikintu cyiza ku buryo ababyeyi bamaze gutinyuka bashyira bavuga ko abo bana bashobora kugira akamaro noneho bamuhereza muri ibyo bigo mu by'ukuri ni ikintu cyiza abantu bose bagomba gufataho inshingano akumva yuko niba abyaye umwana uwo mwana akaza afite ubumuga ari umwana ushobora kugira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu noneho niba hari nk'abantu batera inkunga bakaba bashobora gutera inkunga cyane cyane nk'abo bagira neza n'uwo mubyeyi wiragiye ku buryo nka leta y'u Burundi cyangwa se n'indi miryango yaba mpuzamahanga cyangwa se imiryango ishingiye kuri leta bagomba kujya begeranya ubushobozi mu by'ukuri bagatera inkunga uwo mubyeyi bagatera inkunga abo bana kugira ngo n'ahantu hose haba hari umwana waheze hanze cyangwa se udafite ubushobozi yaba yabuze uko yiga mu by'ukuri abe yaza kubera icyo kigo kiba cyarahawe ubushobozi
ego impanuro nziza cyane
by'ukuri ndanamushimira cyane kuri ubwo butwari kuko ubwo ntabwo ari ibintu byo kugira ngo umuntu afate inshingano zo ngo ngiye gufata abana 80 abana 80 n'abana benshi cyane abakusanya bakire hamwe nta gihe ibindi runaka ubwo ari igitekerezo cyo gikorwa kibigira neza mu by'ukuri nagira ngo Imana mu mugisha kandi n'abandi bantu bose bishoboka yuko bamutera inkunga bamugere nk'uwo kugira ngo abo bana bazagire akamaro igihugu cy'u Burundi cyangwa se bagire n'akamaro mu rwego rw'isi yose. Murakoze cyane Oriane.
Urakoze cyane Israel impanuro nziza cyane cyane uhaye ababyeyi uvuze uti aba bana barafise icyo boterera ku gihugu no ku isi rero barakeneye gushigikirwa impanuro nziza cyane. Reka ngaruke rero kuri space nini nahazwe telefone yari yamugwa ariko twari twumvise ko nawe nyene yahejeje kurangiza kaminuza haciye nk'amezi nk'abiri akaba yarashimye cyane. Space telefone yacitse nayo ndakubajije ibijanye n'ivyo wize muri kaminuza.
Je kuri kaminuza nite entrepreneur ya gestion des affaires.
Kuvuga ko uzokwikorera utwawe.
Ese yungunganya no kubungabunga ubutunzi.
Wifuza none gukora ubu kwiyungunganya mu buhe buryo neza na neza uzokora mu kihe gisata canke ubudandaji bumeze gute muri make?
Babisanzwe ubu nta na kimwe ndatangura. Ariko ndifuza yuko niyo minsi natangura.
Wifuza kuzotangura nko mu kihe mu bihe bintu uyumvira ko kumbure wojamwo kudandaza hari ivyipfuzo uratangura kugira canke ivyumviro kuri ico nyene?
Ndifuza nyene cy'urudandaza.
Ego none ga space ubuhanura iki abigeme bo babagendana ubumuga nk'ubwo ufise kumbure mu ntara zitandukanye bariko barakumviriza uwo bahanura iki mu bijanye n'inyifato zabo mu bijanye n'ivyumviro vyabo ivyifuzo vyabo uwo bahanura iki?
Abicane cyane bahanura ko bakunda kwiga amashuri kandi bakayiga ari byo byonyine biri mu mutwe kugira ngo nyine bitegurire kazoza kuko butize akenshi nta kazoza kitagira kuko uri kuriga uri kutegura kazoza naho abatize bashobora kugira kazoza bashobora kukagira neza kurusha abize hariho akarusho.
Ego urakoze cyane kuri izo mpanuro space turagushimiye cyane kandi wewe space nini nahazwe na Daniele ntiranyi bagira mwashobye kugira ico muterereye mugashora nuko twumvisha yuko koko nkuko umunywanyi w'ijwi rya America Israel aheje kubivuga abana canke abantu bagendana ubumuga bwo kutabona barafise ico boterera ku gihugu ku miryango ku isi rero kubashigikira ni kintu gikenewe kandi gitegerezwa gukorwa kugira ngo ibintu bigende neza. Urakoze cyane. Reka mbandanye.
Namwe murakoze cyane.
Yego, muroranirwe murakoze cyane. Reka rero ngaruke gato ku kibazo Desire yari yabajije mu kumbure tutishuye. Ndaza kukigaruka ko mu masegonda make cerekeye ubufasha ikigo kigifise canke kironka turumva ko mu minsi yahera hariho leta y'u Burundi yari yarabagendeye ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi bwarabagendeye bo baribo bariko baragerageza kubafasha ubufasha ahanini buva hehe ariko mbere yaho rekana kirundi munywanyi w'ishuri rya Amerika Andre ku murongo. Andre uraho neza?
Turashima.
Andre duhamagaye uri he?
Ndi mu gihugu cya Zambia.
Ikibazo cyangwa icyumviro kuri kino kigo wiragiye?
Yego, ufite ihirano nk'icyo cyumviro. Abantu bagendana ubumuga bwo kutabona kubafasha ni byiza kubera cyangwa abantu ba afite impano yo gutahura vuba kandi ugasanga batahura ibintu usanga bitangaje ugasanga bakora ibintu bitangaje kandi ingirakamaro ugasanga bafite ashobora gusanga bakora n'ibintu n'abantu bita kubabona badashoboye kuba bokora ugasanga umuntu atabona ababishoboye kubafasha n'ibyo ni byiza kandi ningira kamera kubera bari adapte vuba mu bintu bigishijwe.
Yego, nivyo koko twarabibonye no ku mbuga zabo aho tubona bamwe mu bana bareze bariko baracuraranga bariko bariga kuvuza ibikoresho bitandukanye ngira ngo nabo babarabibonye.
Yego cyane, ugasanga n'umuntu abona nka bishoboye mu gihe utabona ndashoboye.
Ego Andre urakoze cyane gose. Reka mpindukire.
Ego cyane umakoze.
Ego ngaruke ku batumire bacu Madame Sylvie Wiragiye. Nkuko mwabyumvise twarakurikiranye byinshi by'ikigo cyanyu aho mukunze kugenderwa cyane n'abantu abano nabariya ku bikorwa byanyu byigomwe muri ko murakora mu gihugu cy'u Burundi. None imfashanyo nkuko Desire yazibajije muzironka gute, turumva ko umufasha wawe yaragufashije imyaka itanu kumbura abandanya gufasha, ariko ni nabwo ubufasha bwonye n'ufise muri iki gihe canke mukorana n'izindi shirahamwe?
Ikibazo so wenyene abantu benshi bakibazaho ubereze ni ikigo kiratatwa amafaranga menshi gitwara uburyo bwinshi abakozi abana amazi ndetse n'amatara twarikiriyeho amapanoni mapanisole kugira abana bashobore kugira ahantu habona. Rero muri uyu mwanya mu by'ukuri turitseyemo dufashanya duto duto bwari uko hatariho abantu bitanze nka studio atom yaramaye utuntu dukeyi mu rwego rw'igihugu barangendeye premier dame yarangendeye akatuzanira ibyo kurya bitari bike twaragendewe mu serivisi wa amerika mu by'ukuri twegera duteye iteka kuko nawe utari ubwa mbere acumbise cyangwa akibonye umuntu ashobora gukora ibyo bikorwa ku giti cyiwe. Dushika kuri uyu mwanya rero mu by'ukuri nta yindi sponsor y'umuryango Wiragiye umushinga nkayo wanjye yaravuze ati ejo nakora imbere kandi nzabwira nza ndaguha ibisigaye. Noneho rero nta n'ibisigaye mu by'ukuri aduha uburyo burenzeho rero sponsor kibikora mushingana yacu. Yego kandi mena mushimira cyane kuko nkibitangura ntiyabikunda nk'uko genda bikunda cyane izo mpuhwe ntiyazigira kuko genda ninda zifite mugabo amaze kubona ntabona ababazi namwe ninagira muri icyo kigo sinzi ko mwama mubabona n'abantu batera ikigongwe ku mubyeyi wese yabyaye. Yego
murakoze cyane. Hama mpindukire kumbure ku mushinga nahe ni mubona Alexi yari yavuze byinshi ku byerekeye ku kwezi uburyo bungana bubari bwinshi uburyo busabwa yoducira ku mayange mushinga nta ya Alexi ku kwezi uburyo ikigo kiba gikeneye kumbure hashobora ko hari abagwiza tunga hashobora ko hari abantu babarundi baba mu mahanga baba bari mu gihugu hagati bipfuza guterera no gufasha no kubashigikira ku kwezi ikigo kibasaba nkangaye.
Urakoze cyane kongera kuduha akanya niba dufite ibindi biharuro twafata imashini umwanya utarimo ukabikoreka iby'ibanze dufashe kubona ko abantu abana bagenda mu bwabo kutabona bakenera abandi bantu bababona bafasha n'ibitanga biriya hari gufungura mugateza kujya kwishyura bose babatakabuyi basisa nk'uko nyine hanyuma mugomba n'isata kigisha abona umwigisha yigisha. Hari abandi bakozi babatunganiriza rero nk'ibitungwa tuba tuhari dushobora gusahiriza amagi nk'uko ibiki inka iyo duhari rero tukabona dufatiye nko kuri ratio ifungurwa abana bafungura ku kwezi ijya munsi y'imiliyoni na mirongo itatu zirenga.
Gusubiramo kuko numva agatelefone kagoye na karagoye agatelefone uvuze ngo ni miliyoni zingahe z'imfungurwa?
Miliyoni
mirongo itatu
nkenerwa impapuro bakoresha byose n'ifundaziriya ibaha y'amapwenso tablete ni byinshi n'ibyo gufungura tugiye nko ku gashara k'abakozi nabo uharuye uko ukwezi kugiye usanga agwa mu miliyoni zirenga cumi na gitatu urumva aho ntitwagiye andetayi ngo tuvukire ku kindi naho bakira nk'akantu mu kwezi katari karaharuwe kandi kagategerezwa kuboneka. Rero tukabandanya mbere dushima muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi n'imboneka rimwe aho hari nk'umukenyezi atangura igikorwa nk'iki cy'uko nabivuze n'abakenyezi bake bahora batanga ibikorwa abashinga nawe babo bakumva ko bakuze ko ndi ko abantu bidafite uburyo ikintu bakora batunguka kenshi kitabaho ariko tukabona ubwitange bwose butangwa buvuye mu muryango ishoroshe barimo banakubagije abategetsi benshi baramaze kutugendera n'ukuri benshi cyane ariko nabo baraza bakinguruka bagashima ibikorwa ariko ku mwanya nta yindi mfashanyo twuvuga igaragara ishobora gukora nk'amezi atanu igenewe abo bana bashobore kubaho yaboneka tuguma twizera ko uko batugendera ariko kubanza kuraba ibyo bihakorerwa kugira ngo bazoze bitangiye biteguye kugira ngo abo bana bashobore kubandanya borohewe kandi biga neza kuko mbere na leta ibiti umwana agenda n'ubumuga ni umwana nk'ubundi cyo ujya kugenda ashobora gushika ko n'abandi barashobora gushika ko
yego cyane urakoze cyane nubwo agatelefoni kigeze kutugora mbere uri kuratubwira ibitigira ariko urumva ko ari amamiliyoni menshi imfungurwa amamiliyoni 30 abigisha 13 ibintu byinshi bikenerwa muri kino kigo muri ko muragerageza gufashamo abana bagendana ubumuga bwo kutabona reka mbandanye ku murongo wa telefone nakire abanywanyi bishwe bya Amerika turacaba afise Cyril ikibazo cyangwa icyumviro kaze neza
amahoro cyane Oriane
amahoro neza
ndi hano mu Rwanda mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza mbere na mbere ngenda abanza gushimira Madame Sylvie ku gitekerezo yagize ariko kandi nanone by'indengakamere ndashima umugabo we umugabo we yarakoze cyane kubera ko yamushyigikiye akamwemerera gutangiza uwo mushinga mwiza ni ibintu byanshimishije cyane kuko ni ubwitange budasanzwe yagize umuntu w'umudamu umuntu w'umukenyezi umuntu w'umugore rwose biranejeje cyane ni ibintu byanyubatse byanejeje kandi ndamubaza ese ubushobozi bwo kugira ngo ashinge iyo fondasiyo iragiye ubushobozi yabukuye hehe ubundi we nta mbogamizi yatekerezaga yuko ashobora kuba yahura nazo z'uko ashobora kuba yashora uwo mushinga ariko byagera hagati akaba yabura amikoro yumvaga yuko biramutse abuze amikoro yo gukomeza icyo gikorwa we yari yatangije yumvaga yuko yabyifata amate atabonye ubushobozi bwo gukomeza icyo gikorwa atangije nyamara ari ibintu yiyemeje muri we ikindi ndashimira abo banyeshuri be kubera ko nabo ubwabo ari abo babiri mwatumiye babashije kuduha ubuhamya ndabashimira cyane kuko nabo bize bashyizeho umwete bumva yuko ari abantu bize babikunze kandi bakabyitangira hanyuma nkasoza ngira inama abantu bose bafite umutima nk'uwa Sirivi kuba bazajya babishyiramo imbaraga babikora babikunze uwumva yabishobora akaba yabigerageza ariko kandi nanone n'utafasha bafite ubumuga bwo kutabona n'abandi bana bo mu mihanda nabwo bakaba bagira ukuntu bafashwa bakaba bakurwamo abantu bashobora kwigirira ejo heza hazaza hanyuma rero ndashishikariza abagabo bose nanjye ndiwe kuba twazajya twemerera abadamu bacu ku mishinga baba bapanze tukabasha kubatega amatwi tukabumva ikindi ndashimira uwo mudamu wiragiye ukuri akoresha niko kwamufashije no kuba yarageze kuri ibyo bintu byose arimo arakora Imana igikomeze imushyigikire Imana imuhe umugisha kandi ndamwifuriza kuzarenza n'abo bana 80 ku buryo yazafasha Uburundi bwose ndetse n'ibindi bihugu kuko ntago buriya ntago ari Uburundi bwonyine arerera arerera isi muri rusange akarerera Imana ni ibintu byiza cyane akora ndamushimira cyane murakoze cyane
Alex ndi kumana ngaho mu Rwanda reka mpaka ryo Madame Sylvie Uwiragiye agira ico avuze ku byo muvuze uhereye kuri kijya cerekeye intambanyo bo warahuye nazo kumbure ukumva umengo uracitse intege kumva umengo urafise amakenga igihe wari kuratangura iki gikogwa cawe ego jambo ni gwawe
murakoze cyane uje kuri ikintu cyose uri kuragira kugaragara ubwa mbere urahura n'intambara n'abakora urudandaza abakora ibikorwa bitandukanye barahura n'izindi ngorane rero natwe iyo turiko turakora ibikorwa byiza kandi bishimwa n'Imana n'abantu natwe turahura n'ibibazo ubwo ntari guhura n'ibibazo by'umushinga ntayo wanjye nari guhura n'ibindi ariko mu by'ukuri nari nabikoze natse neza uko nayisanze mfasha abana bagendana ubundi bumuga busanzwe abana bo mu ibarabara bajya abana musanga bo mu ibarabara hajya ku mavuriro atandukanye urumva nanaraba ntwara ibintu ntwara ku kwezi nge muri abo bantu abagwayi mu bitaro cyangwa abo bana uzi kuri ndavuga ati ninabushyira hamwe ntegeranya abo bana mushobora kutunga imyaka runaka ariko mu gihugu cyacu iyo ukoze igikorwa kiza nk'iki bikakunanira kuko urerera u Burundi uca ubasubiza mu miryango yabo cyane ukabasubiza igihugu nyine tuba twarabyumvikanye rero ngene nagenda bikora mu by'ukuri nisunze amategeko y'igihugu n'imyumvire y'igihugu cyacu cy'u Burundi reka kutoye uyu mwana uzamufasha kuva hehe kugera hehe nabivuze ati nzomufasha aho uburyo nzoba ndabufise bugabanutse ubwo nahora ndonka nshobora gufasha abo bandi abona mu ibarabara cyangwa ibyo najyana ku bitaro bitandukanye ati nzaca mpagarika urumva rero nazi ikintu cantera intambamyi mu muryango cyangwa mu kibano cyangwa ahantu nakuye abo bana n'ababyeyi babo bose babwira uburyo buhenze ndetse n'abasubiza abana banyu kongere dusenge ariko ntimwasengera uburyo bukaguma bumeze neza abana banyu batotera imbere nanjye shitani n'igikorwa imbere cyane gishimwa n'Imana n'abantu hama nacurira ko nshimira iradiyo mwadutumiye n'abanwani vatamerika ndayishimiye rwose n'abanwani mwese mwadudutse muvuga mwakoze cyane kandi abandi mwaduterereye ibyiyumviro mu by'ukuri tugize ikiganiro gikomeye cyane niho mwasamwumva aho fondasiyo yaza naho izogera murakoze cyane
murakoze cyane rwose nimwe tubashimiye abanywanyi b'ijwi rya Amerika batubanye benshi ku murongo nabo nyine bari bifuza kubaza ikibazo Alex ni wa bufise amasegonda make kubaza ikibazo cawe ndakwakiriye kaze neza
ero murakoze cyane nitwa Alex Bituman ndi mu Bushinwa ikintu nashaka kuvuga ni gushimira mama wo mu mama Sylvie ku cyumviro cyiza yagize burya kwiyumvira kuba wogira ikintu wofata wogira umutima wo gufasha abantu batishoboye kandi ukabikora ata support ishobora kuva handi hantu ukabikora uvuga ati je ndi je nangaje nshaka gufasha abantu kandi ukabikora by'ukuri uvuga ati kandi aba bantu bakeneye aba bakurikirana nzobafasha muri byose nibaze ko ari umutima udakunda kugira benshi kubera ko cyane cyane twebwe abantu bo muri Afurika turi ba bantu tuvuga ati bikunda badashobora kwiyumvira ku bandi rero ni kuvuga ko icyo cyiyumviro bagize n'ukuri je ndabizi ko bafite umuryango munini kandi bafasha decide yabo bana b'impumyi so icyo navuga rero jewe nobashimira kandi bagume bahezagirwe bagire n'imbaraga zo gufasha abandi kuko kubera ko abana bakeneye ubufasha ni benshi cyane kabisa icyumviro bagize ni icyumviro cyiza nibaze ko ari naryo shuri riri mu Burundi ryonyine rifasha abana batabona kandi si abana gusa icyo navuga Imana ikomeze kubahezagira cyane
yego urakoze cyane Alex Ndikumana ngaho mu Bushinwa ku ntererano yawe icyumviro ego nshimire rero abo twari turi kumwe bose ku mirongo ya telefone Madame Sylvie Uwiragiye Alex Grodien nimubona Space Nene na Hazwe Daniel Nyiranyibagira baje kutubwira byinshi byerekeye iki kigo Uwiragiye ndashimiye cyane abadutererereye ibibazo n'ivyumviro kuri Facebook yacu n'ahandi ku murongo wa telefone ndashimiye na CD Cyubahiro Dieudonne Cyubahiro yamfashije kwegeranya amajwi yashoboye kubashikira mwari muri kumwe nawe ya nitanga ishaka mu kiganiro muri sangacu uyu munsi ndabashimira mwese nawe ifudiza umunsi mwiza kubandanya mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.